Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumvira radio ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu makuru y'umuraka kanya. Umuririmbyi kirangiranwa w'umunyarwanda Ivan Buravan yitavye umuremyi mu ndwi iheze, uyu munsi niho yashingurwa n'iteka i Kigali mu Rwanda. Abato n'abakuru bari bitavye ibikorwa byo kumushingura.
Mwabuze umwana nako twabuze umuhanzi w'indashyikirwa mu gihugu cyacu. Igihe cye cyari iki Imana yamugeneye. Yacaga bugufi bidasanzwe bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye. Yarishema ku mugabane wacu no ku isi yose.
Uyu ni umushikiranganji w'u Rwanda jejwe ugwaruka Rosemary Mbabazi. Uburundi buremeza ko bwarungitse abasirikare kugwanira mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo kugwanya imigwi y'abagwanyi iri muri ico gihugu. Ubucuruzi buracumbagira hagati y'u Rwanda n'Uganda kuva u Rwanda rwongeye kugurura imipaka yo mu ntango z'uyu mwaka. U Rwanda rwari rumaze imyaka itatu rwarugaye imbibe rusangiye na Uganda. Ijo ku munsi wa kane Republika ya Demokrasia ya Kongo izotangura gucandaga abanyagihugu umugera wa Ebola. Tubuze nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Bunahana makuru yo mu karere amakuru nako murantunga buna makuru yo ku isi. Idonido yayo ni mukanya.
Abaturage hafi miliyoni 15.
Reka duhere muri Angola. Abanyagihugu biriwe mu matora y'inteko nshinga amateka hazovamwo n'uzoba umukuru w'igihugu. Ishaka UNITA rirashaka kwambura ubutegetsi rya MPLA rimaze ko imyaka 47. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aratubwira ibindi.
Abaturage hafi miliyoni 15 bari bariyandikishije kugira ngo bashobore gutora. Abaturage bose hamwe bangora ni miliyoni 36. Ibiro by'amatora ubu bimaze gufunga. Byibura amasaha abiri imbere y'uko bifungura mu gitondo samoya ku isaha ya Rwanda, hamwe na hamwe bari batangiye gutora imirongo ari benshi. Amasoko n'amaduka yirwa afunze kugira ngo abaturage benshi bashoboka bajye gutora. Guverinoma yari yasabye kandi n'abakoresha guha abakozi babo umwanya wo kujya gutora. President João Lourenço w'imyaka 68 y'amavuko, kandida wa MPLA, arashaka manda ya kabiri. We n'uwo bahanganya cyane Alberto Costa Junior w'imyaka 60 akaba na kandida wa UNITA, bombi batoreye mu gitondo mu murwa mukuru Rwanda ariko mu biro bitandukanye. Uretse bo, abakandida bandi mashyaka mato mato 6 nabo bari mu matora. Kandida w'irizatsindira inteko ishinga amategeko ni we uzaba umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana igihe komisiyo y'amatora izatangariza amajwi. Abahanga mu bya politiki babikurikiranira hafi bemeza ko aya matora ari aya mbere na mbere UNITA irimo irya isataburenge cyane ikigugu MPLA. MPLA iri ku butegetsi kuva Angola ibonye ubwigenge mu 1975.
Andi naho ejo ku munsi wa kane Republika ya Congo izotangura gucandaga abanyagihugu umugera wa Ebola. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ishami rya UNITA magara y'abantu ku isi OMS Mumfunyafunyo ryavuze ko iryo sekeza ryo gukingira abanyagihugu Ebola rizohera mu gisagara ca Beni kiri mu buseruko bwa Congo. Incanco ziza zamaze kugera i Beni nk'uko OMS ibandanye ibivuga zikaba zirenga 200. Isekeza ryo gukingira abanyagihugu Ebola rije rikurikira ubwandu bw'umuntu umwe yatangajwe muri ino ndwi. OMS ikavuga ko amatohoza yerekanye ko Ebola yafashe uheruka kwandura ifitanye isano n'iyari yaradutse mu ntara za Kivu ya Ruguru na Ituri hagati y'umwaka w'2018 n'2020. Ico gihe ubwo bwoko bwa Ebola bwahitanye abagera ku 2,300 mu mwaka weze, naho bukaba bwahitanye 6. Umuvugizi wa OMS yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ko incancho zizotangwa kuvejo zatanzwe n'iryo shami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi. Kuva mu mwaka w'1976 Kongo imaze guhangana n'ikiza cya Ebola inshuro 14. Aico kiza cakaze gusumba kikanahitana benshi hari hagati y'umwaka w'2018 n'2020. Ico gihe cafashe abagera ku 3,500.
Urakoze Diane Ninihazwe kuri iyo nkuru. Intambara yo muri Ukraine yujuje amezi 6. Perezida Volodymyr Zelensky avuga ko bazogwanira igihugu cabo gushika bakibuhoje cose. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itariki ya mezi 6 y'intambara yahuriranye n'isabukuru y'imyaka 31 y'ubwigenge bwa Ukraine. Leta yabujije abaturage bayo gukora ibirori ari imbaga iteraniye hamwe kubera impungenge ko Uburusiya bwabarasaho ibisasu bya misile. Mu ijambo yabagejejeho abinyujije ku mashusho ya video, Perezida Zelensky yababwiye ko igihugu cyabo cyavutse bwa kabiri ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri gushize mu rukerera saa 10 y'ijoro. Kuri iyo saha nibwo Uburusiya bwateye Ukraine. Yasobanuye ko kuvuka bwa kabiri kugaragazwa n'ubutwari igihugu cye cyerekanye muri iyi ntambara. Ati ni igihugu kitigeze gititira, kitigeze kigira ubwoba, nticyigeze gisesa amarira, nticyigeze gicika intege, kuko Uburusiya bwateye bwizeye kugifata mu minsi 3 gusa. Yasezeranyije abaturage be kurwana kugera batsinze, kugera bagaruje n'intara za Donbas na Crimea ubuziri mu maboko y'Uburusiya. Hagati aho abaturage ba Ukraine by'umwihariko abo mu murwa mukuru Kiev bakangutse biteguye ko bya misile bibagwa hejuru nk'urubura ariko ntabyo babonye. Naho ubwigenge bwa Ukraine buturuka mu 1991 ubwo icyahoze ari Repubulika z'Abasoviet na Ukraine yarimo cyasenyukaga.
Ingwano yasubiye kwaduka hagati y'ingabo za leta ya Ethiopia n'iz'intara ya Tigreya. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Imirwano yarimaze amezi 5 yarahagaze yubuye uyu munsi mu nkengero z'umujyi witwa Kobo mu majyaruguru ya Ethiopia n'amajyepfo ya Tigreya. Impande zombi ziritana bamwana. Mu itangazo yashyize ahagaragara guverinoma ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yemeza ko ingabo za TPLF, Front de Libération du Peuple du Tigre, arizo zarenze ku masezerano y'agahenge zitera ahitwa Bisober, Zobel na Tekurche. Ku rundi ruhande, TPLF nayo mu itangazo yashyize ku mugaragaro ivuga ko ingabo za Ethiopia zifatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ya Amhara, imwe mu ntara zigize igihugu, arizo zababanje zigaba ibitero simusiga bikaze cyane mu gitondo saa 11 mu bice bya Alamata. Intambara yo muri Tigreya yatangiye mu kwezi kwa 11 mu 2020. Kugeza ubu ariko impande zombi zananiwe kwicara hamwe mu mishyikirano. Mu cyumweru gishize umuvugizi wa minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yabwiye abanyamakuru ko abayobozi ba Tigreya banze ibiganiro by'amahoro. Naho ejo kuwa kabiri umukuru wa Tigreya Depression Gebre Michael yatangarije ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika ko abayobozi ba gisirikare n'abasivili bo ku mpande zombi baherutse guhura mu ibanga rikomeye cyane inshuro ebyiri, ariko ko ntacyo byatanze kuko guverinoma ya Ethiopia yabashyizeho amananiza nk'uko yabivuze, ariko ntasobanura ayo mananiza yariyo.
Ayo ramu mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, Burundi bwemeje ko bwarungitse abasirikare kugwanira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugwanya imigwi y'abagwanyi iriyo harimo n'iyigwanya leta y'u Burundi. Inama nkuru y'umutekano yabishikirije ihamagarira impunzi zisigaye mu buhungiro gutahuka. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Clavernier.
Inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashimye ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose inyuma y'inama idasanzwe y'intwazangabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru. Umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba. N'inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi, ivyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu. Umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Colonel Pierre Claver Nzisabira yamenyesheje ko arico gituma Burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho.
Abagize inama nkuru y'umutekano mu Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwiheza ibijanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cha Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ni muri iyo ntumbero igihugu cacu cafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu yepfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Kongo no mu Burundi.
Nao atagitigire c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare ca Congo kigwaniriza umwanse mu ntara ya Kivu y'amajepfo Lieutenant Marc Elongo yemeje kundwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri Congo ari 600 bashike mu kambi ya Ruberizi. Amashami yigenga nkuru na nigwa yarenga ijana force n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gatongwasa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije icyo gikorwa bakavuga ko giteye kubiri n'ibwirizo wa shingiro. Bikinugwanwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Congo mu mpera z'ukwezi guheze. Ayo mashami yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo. Yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo.
Aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi ryemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamwe.
Imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Congo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare. Red Tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi. Ejo rya Amerika twagirageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Congo akoresha, ariko ntivyadukundiye ko tumuronka. Bagenzi we batubwiye ko ahari mu mashamba ya Congo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata. Yamara mu itangazo washize habona ijwi rya Amerika rifise umuhari Red Tabara uvuga ko witeguriye kugwana. Uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugirwe ku mugaragaro. Uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigira wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira, ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano y'Arusha gutyo ko utazotinya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zabusanze mu birindiro mu buseruko bwa Congo. Ico bikoze uwo muhari Red Tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ubumwe bwa Afurika n'ishami mpuzamakungu ONI yabihanuye. Inama nkuru y'umutekano mu Burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu. Aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka. Yamara bamwe muri urwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko atamigwi y'abagwanyi baja mo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe.
Twemeje bituraba ko kuko mu Burundi na mutekano uriyo
sindagira gutahuka. Yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro, nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava. Nahunze agatotezo hakiri amacakubiri afatiye ku vyiyumviro vy'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari. Cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
y'inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha inguvu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'inguvu za gisirikare zizokoreshwa. Pierre Clavier Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Umuririmbyi kirangiranwa Ivan Buravane yitavye umuremyi mundwi heze ahitanywe n'ingwara ya kanseri aho yari yagiye kwivuriza mu Buhindi. Uyu munsi niho yashingurirwa n'iteka I Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yakurikiranye ibikorwa byo kumushingura.
Uyu muhanzi witabye Imana ku myaka 27 gusa ari mu bababaje abantu benshi. Ibi bikagaragazwa n'umubare w'abantu bitabiriye umuhango wo kumuherekeza. Umuhango wa none wabanjijwe n'igitaramo cyo kumwibuka cyabaye ku mugoroba wo kuri wa kabiri mu ihema ry'ahazwi nka Ka Kigali, abakunze gukorerwa inama zisanzwe zakira abantu barenga 3,000. Ni naryo ryabereyemo umuhango wo kumuherekeza, ariko iryo hema ryuzuye, bamwe barahagarara abandi bangombwa kubasubira mu ngo. Ababashije kwinjira mu gitaramo cyo gusezera Buravane barimo abavandimwe be, bongeye kwerekana ko Buravane yari umusore udasanzwe ndetse wagaragaje kwizera Imana mu burwayi bwe. Uyu ni mukuru wa Buravane.
Ntiyigeze na gato agira ubwoba bwo kugenda. Ndibuka yuko yifuzaga ko azaza agakora konsere, akambwira ko nagaruka azatangira gukina golf, akatubwira ibyo bintu byinshi kugira turemo umutima, kuko ntiyashakaga umuntu umuhagarara imbere ababaye cyangwa ari kurira. Umunsi umwe ndamwandikira ndamubwira nti sigaye njya gusenga ngasaba Imana ngo uzagaruke. Ahita ambwira ngo ngukomeze usenge ngo ariko ngureke n'ikimana yateguye kizabe.
Ubuhamya bw'ababanye na Buravane bwagarutse ku ndangagaciro yamuranze yo guca bugufi, gukunda gukora ndetse no kuba yari umukristu. Muvandimwe wa Buravane mukuru we nanone umwe mu bajyanye nawe aho yagiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, yagaragaje ko Buravane amaze kumenya indwara ye yahise ashyira ku ruhande indoto ze zo gukomeza umuziki, ahubwo asaba Imana kumusubiza ubuzima akayikorera.
Kuva kuri tariki enye kugera kuri 16 wabonaga ari wa muntu usa nkaho ari mu kazi, avuga projet ze, bamaze kumunyuza mu cyuma, bamaze gukonfirma kanseri, noneho akambwira ntabwo ngishaka kujya i Rwanda gukomeza za projet zanjye. Imana ifashe ngi Rwanda, ni ukuvuga Yesu. Ni icyigisho cyiza cy'ubutumwa bwiza, harimo reflexion kuri Iva, kuri kariyeri ye. Hari abajene benshi mu gihe cy'ikiriyo rwose nabo batangiye kwitekereza, ese twebwe ejo ni iki, wa mugani dukeneye kuba mu buzima bufite intego.
Ivan Buravane wagaragaye nk'umusore ukunda gusenga no ku munsi we wa nyuma mbere yo kumujyana mu irimbi rya Rusororo aho agiye kuruhukira bwa nyuma amasengesho yo kumuherekeza. Yayobowe n'umushumba w'itorero Angilikani muri paruwasi ya Remera, Pastor Antoine Rutayisire, wongeye gukebura abahanzi badaha umwanya munini ubutumwa batanga mu ndirimbo. Ashima Buravane ko yabwitwayemo neza mu gihe yamaze ku isi.
Imana yari yabyanditse ngo uyu mwana azavuka kuri iyi tariki, nageza kuri iyi tariki azansanga. Njyewe nagiye screening indirimbo ze, ubongera ngo n'abahanzi barimo hano muzabyige. Umunsi Ivan Buravane yavuze ati njyewe naririmbaga muri gospel, none ngiye gukora music nk'imibereho, ariko content y'ibyo uririmba muzatugirire neza abahanzi, kuko buryo ikikwamamaza ntabwo ari birya byambaye ubusa mwongeraho. It's the content of your music. Ya kubyina ugashyiramo abakobwa bambaye ubusa, ugashyiramo abandi bakora iby'urukoza soni, burya you are killing your music. Jewe music ya Ivan Buravane ariko ndayikunda kuko ifite content.
Ubwo budasa bwa Buravane nabwo bwatinzweho na Ministre Rosemary Mbabazi, nawe washimye imyitwarire ya Buravane.
Mwabuze umwana nako twabuze umuhanzi w'indashyikirwa mu gihugu cyacu. Igihe cye cyari iki Imana yamugeneye. Yacaga bugufi bidasanzwe bitamenyerewe iyo umuntu amaze kugira izina rikomeye. Yari ishema ku mugabane wacu no ku isi yose. Izo ndangagaciro rero zo gukunda igihugu tuzongereho gukunda umurimo. Murabyumva naho yari arwariye, yakundaga gukora umurimo agakomeza gukurikirana n'imvaha n'inkira ifite gahunda. Rubyiruko nagira ngo mbasabe rwose tugire ubuzima bufite intego. Ndatekereza ko n'igihugu cyacu cyagize uruhare rukomeye cyane mu kujya kwivuza mu mahanga byananiranye, nukubera ukundo.
Ivan Bravano yavutse mu 1995 yitaba Imana tariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani azize indwara ya kanseri y'impindura. Yashyinguwe kuri uyu wa gatatu mu irimbi rya Rusororo riri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali. My reason to live, darling, you. I have a malaika. Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Ubucuruzi buracumbagira hagati ya Uganda n'u Rwanda kuvaho u Rwanda rwongeye muradutunga. Reka duhere ku nkuru yerekeye ishengero rya Baptist ryaraye rironkeje abanyeshuri 158 bo muri site ya Gisheke amakaye. Kari akanyamuneza ku bavyeyi batari bazi aho ayo makaya azova. Abo bana basabwa kubungabunga neza ivyo bikoresho. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo site iri ku mutumba wa Nyempundu zone Nyamakarabo komine Mugina y'intara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Igizwe n'abantu 750 bateshejwe izabo n'ibiza vyaduse aho muri iyo komine mu kwezi kwa 12 2019 biturutse ku mvura yahitanye abantu n'ibintu. Abantu 26 barapfuye, abandi amazu yabo arabomoka. Kubera ubukene burangwa muri abo bantu baba muri iyo site, abana baraheba amashuri kubera ubukene bwo kubura ibikoresho nk'amakaye n'imyambaro y'ishure. Ishengero ry'Abatiste mu Burundi risanzwe rifasha abantu aho nikora n'imfuvyi mu ntara ya Cibitoke na Bubanza. Kuruno wa kabiri ryaramutse rigarukira ku bana baba muri iyo site ya Gisheke bahevye amashuri kubera ibihe bibi barimwo. Pastor Nsengiyumva Julien yamenyesheje ko gufasha abatishoboye biri mu nshingano zabo kandi akizera ko n'abariko barafashwa bazokurana uwo mutima.
Kwimvire kuza hanye mpundo kuko hari ibibazo byinshi, hanyuma tukaba dushaka kubafasha. Buri mwaka rero abo bana bari mu mugambi wacu, tugira umwanya wo kubakoranya tukabahamaka ibikoresho by'ishuri, cyane cyane ko twifuza ko biga. Kandi umwana ahevye ishuri tushobora kumukura mu mugambi ku iterambere ry'ubu. Umwana atize nta kandi kazoba kanini kariho, amatongo yaraze, ibihe byarahindutse. Tugomba rero gufasha abana muri ubwo buryo.
Iyo mfashanyo yakiriwe neza cyane n'abavyeyi bahigisheke bari bamaze kwihebura ko abana babo batakigiye ku ishuri kandi amashuri agiye gutangura mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iryo shengero ribakwiye ku muzigo batokwituye.
Twebwe wabaye umunezero udasanzwe, na cyane cyane ko abana bari bakeneye amakaye y'ishuri. Hanyuma twashimiye aba anya babitanze kugira ngo abana bakurikirane amashuri neza. Twari tumaze kwihebura, na cyane cyane ko tutabonaho uburyo bw'amakaye ashobora kupfa.
Twagize akanyamuneza cyane kubera turi mu bantu bagize ibyago, abana bakaba barose amakaye y'ishuri. Ubu nta buryo twari dufise bwo kugurira abana amakaye. Twabyakiriye neza cyane, twosaba nk'uko abafise umutima w'urukundo abasigaye inyuma boronka nabo ibikoresho.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Cibitoke ajejwe intwaro n'ubutunzi n'ibitanga Narcisse yarashimye icyo gikorwa gisahiriza iterambere ry'intara. Yaboneyeho no gusaba abandi bagira neza kwita abana bafise ibibazo byo kwiga biturutse ku mikoro make y'imiryango bakomokamwo.
Turabashimiye rero kuko zagaseseshwa rumuri, ibikorwa biragaragara. Twashitse ku rubuga twabibonye mu byerekanye uha ingabire abana basanzwe ari mu miryango ifite amikoro make n'abandi basanzwe ari impfubye mu miryango. Ubwo tugiye gutangira rero umwaka w'ishure, twibaze neza ko muremuruye imiryango, muremuruye komine, muremuruye igihugu ku mutwaro wotegereje gufata.
Pastor Nsengiyumva Julien yaraye impanuro abo bana abavyeyi nabo bafasha muri ico gikogwa.
Tubasaba ko mu ishuri bogerageza kwiga cyane. Tubasaba rero ko abo dukora abakorana ubushake bakurikirana cyane bakabafasha. Twifuza ko ari umwana yobegwa naho bishikunda gushika. Turizera rero ko bazozibungabunga amakaye bakayafata neza, kandi dusaba ko nabavyeyi bogira akantu bakora gatoyi ku giti cyabo gashobora gufasha mu mwanya w'abandi bantu batarafasha, agafasha umwana kugira ngo yige.
Uwo muhanuzi wa Buramatari nawe yemeye ko intara igiye gukora ibishoboka byose bafatikanije n'ababafasha ku kugira abantu bazotangure amashuri intebe n'ibindi byankenerwa byarabonetse ni mu gihe iyo ntara ya Cibitoke ikibonekamwe abana biga bicaye ku mabuye kubera kubura intebe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Ndi naho ubucuruzi buracumbagira hagati ya Uganda n'u Rwanda kuva aho u Rwanda rwongeye gufungura imipaka mu ntango z'uyu mwaka. U Rwanda rwari rwamaze imyaka itatu rwarugaye imbibe rusangiye n'u Buganda. Inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari mu Buganda.
Umuji muto wa Cyanika ku ruhande rwa Uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda mu karere ka Gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu byiterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u Rwanda muri icyo gihe cyose. Ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya, ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara. Bamwe mu bacuruzi bo muri Cyanika babwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri Uganda bikaba byarongeye kwemererwa ku masoko yo mu Rwanda, ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka.
Ubwo ureba buno bucuruzi buraha, yes, bari gucuruza bitagaragara nka mbere, ariko biracari on Europe's kuko narebeye ta petit trade irimo. Hari kuza abantu bakeya kuva mu Rwanda bari kugura ibintu, ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na PCR kiriya gipimo cyo bakigura ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ibipimo bya COVID bo baracapima, ariko bagacajinga amafaranga ba mu 5,000. So bariya baje kugura utuntu dukeya tworoshe bagatinya ayo mafaranga bakagumayo.
Ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu Rwanda birajayo bikanavayo. Wenda uretse ko hari bimwe bitemeye kuja mu Rwanda bitewe na process ziba zisabwa, gusa na bice biri kujeho twabishimiye Imana kuko bitewe mbere ariko cyaje kuko tumeze nabi gucuzwa asubiye inyuma. Hari ibirayi, amasaka kano kanya ibyo ndyo biri kujayo, gusa n'ibindi byose twatwumva ko byajayo, ibishyimbo, ibigori.
Aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato, ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere. Kimwe n'ibindi byahindutse mu byo gutanga imisoro, ibicuruzwa byemerewe kwambutswa, hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka.
Aba bantu ba retail ba petit business araza agashikira gasoda bubiri gutyo, abo nibo batumye ubucuruzi buhimba, aragura kamwe nka kandi asubire yagashiringi kazi.
Kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka, ibishyimbo, ibigori, hano dufite ibyuma bibipima ngo bigaragaze kubona nta burwayi birimo. Kandi rero kubijana mu Rwanda batubyira bati mugukoza mwaje gupimisha kwazana ibyangombwa bigaragaza ko ibyanyuze byanyuze mu bipimo ko nta urwaye byateza. Ubwo iyo tubizeye nabi utafite ibyo bipimo gusaba kuzama uzasura warangiza ukaza gusorera kujana Kigali wanza ipime n'umuntu w'umucuruzi ugiye ujyana ubufumu Ruhengeri ugiye Gisenyi gusaba ko bamanza waja i Kigali ubucuruzi bwapfuye batakomeza kuja mu bihombo. Nasabaga ko
Bwana Sam Mpakani, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba Cyanika, yabwiye Ijwi rya Amerika ko uburyo busha bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenzura ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane.
Uko mbere uko kira byari bimaze turafunga imipaka, ubu birakomeye kuko kira twarambuka bazanaga ibintu hano ku mupaka ugahita uja muri vera rw'ibyangombwa bimbi bikamera kubijana yuko ukajya ugasura ku mupaka bikagenda nta kibazo. Ariko ubu ngubu bisaba ko usora mbere ibintu utari wabizana, wamara gusora bakwemera kubizana, urumva ni prosesi ndende. Iyo usembwe turi nka saa moya ushobora kwemera kubyambutsa nko masaha 10 n'ebyiri ubona exit, urumva niwe saa 10 n'ebyiri exit bisaba kuja gupakira, urumva ni amaminsi ibiri.
nkuko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka Gisoro gahana imbibi n'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Bunagana. Abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri, bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa Cyanika ku ruhande rw'u Rwanda uhuza u Rwanda na Kongo wa Bunagana, ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa Kongo kubera intambara zibera mu gace ka Rucuro nyuma yuko inyeshamba za M23 zigarurije uwo mujyi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye Dieudonne Cyubahiro yamfashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye kandi na Engineer Cornelius yadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze mwese.